Iyo bitigiri tubikura mu ishyirahamwe Save the Children igisata kijejwe abanyeshuri mu nkambi ya Nduta abagiramiwe n'abiga mu mwaka wa kane kugera mu mwaka wa 14 bigatuma badashika ku kazoza kabo keza. Save the Children rivuga ko muri abo bakira hagati y'amashuri abatwara inda z'ishushu bagera hafi 78 mu gihe abandi hafi 32 baheba kwiga bivanye n'imibereho mibi bagaherukira mu bindi bisagara by'igihugu cya Tanzania kurondera akazi bokora. Ku bw'icyo kibazo Ijwi rya Amerika yatembereye mu nkambi ya Nduta village y'umunani. Bamwe mu bigeme bavuga ko ahanini bagiramiwe n'abigisha babo hamwe n'abagabo bo mu nkambi babahendesha utuntu duto duto mu gihe bataronswa imfashanyo zikwiye.
Mu wa gatandatu niho ndahora ndiga, hanyuma bivanye n'umwigisha yahora twigisha ukuntu yandondera ndaramwankira gusa yaragomba kudukundana, ariko uwo mwarimu we ntiyaguma ndondera tukoze ibibazo kubera ndamwankiye ankata amanota. Hanyuma niho mu nyuma yamara kunterinda, amaze kunterinda nca ndaheba ishure. Mu nyuma avamo ariyandikisha arahunguka, yahungutse kubera abapfane barimwo bamurondera yantera iyi nda nkiri ku ishure.
Ica ndiyandikisha mu wa kane, maze kuyandikisha mu wa kane ndiga 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 gusa nta mwaka wari bwuhere. Ndiga ndiga nyene ca mbona umenga ndafise inda, ca ndaheba ku ishure kubera nyene n'abanyeshure twigana umenga baguma baranyinuba ngo ndakuze unabo ngo n'abana cambuka ati rewe nanjye reka ye ndabihebe ko bigenze nkuko ati reka mpebe ku ishure. Ndahemheba ku ishure ndagenda ku bitaro barampima avuga ati wewe urafise inda. Sinaguma ngaho nyene ndaturiya nguma ngaho, hama ndavyara umwana. Maze kuvyara umwana gusa sinaronse imfashanyo ikwiye, maze gutaronka imfashanyo nyene ikwiye ndagumaho.
Ibibazo bihambariye abanyeshuri bo mu nkambi ya Nduta ntaho bitandukaniye n'ibibangamiye abatuye mu nkambi ya Nyarugusu, bose n'amarira gusa mu gihe leta ya Tanzania yagabishije amashyirahamwe kugabanya imfashanyo, gutyo bigatuma abanyeshuri batwara inda z'ishushu bagira ubuzima bugoye cyane mu gihe atamfashanyo baronswa. Ku bw'iyo mpamvu basaba leta ya Tanzania cyo kimwe n'igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU cita ku mpunzi hase kubafasha hamwe n'abana babo mu gihe batariyumvira gutaha mu gihugu cy'amavuko.
Twasaba UN yuko yodufasha, yuko yodufasha ikaduha agakanga, ikaduha n'agakotetisi. Hani kintu na kimwe twebwe dufise ugasanga tubaye mu buzima nabi, turafise ubuzima bubi, ntitubayeho neza, kandi n'ibintu byo guhunguka nk'ubu tutabyiteguriye ntitwoshobora guca tugirane tutabyiteguriye.
Uca usanga tunuka kubera imicafu, kandi nuko yoduha n'agasabune n'amakotegisi kubera ikotegisi zirakenewe burakanya zo kuguma dukaba. Hanyuma nyine n'impuzu z'abana n'akabase ko kogerezamwo abana. Hanyuma nko ku bwacu nyine twebwe eba twavyariye muhira kubera turi benshi, turifuza ko yuwe niyo dukore ubwo rusasoma ikazira dufasha ibyo bintu, kandi idusubize ku ishure, iduhe ishure ryacu tugume tubandanya twiga.
Naho biruko leta ya Tanzania yo ivuga ko icyo kibazo kiraba ababyeyi n'abarezi. Mu nama aheruka kubera mu nkambi ya Nduta, umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania Suri Makibasi yavuze ko ababyeyi bananiwe kurera abana babo, ari nayo mpamvu benshi bakira hagati y'amashuri bivanye n'impamvu zitandukanye.
Ni kwamba wakimbizi kutoka Burundi, nyie kina baba na kina mama, mmeshindwa kabisa malezi ya watoto.
Abagore n'abagabo kuva mu Burundi mwananiwe cy'ukuri igikorwa cyo kurera abana.
Igisata kijejwe ibibazo by'abana hamwe n'abanyeshuri mu ishyirahamwe IRC International Rescue Committee kivuga yuko mu nkambi ya Nduta hari amashuri 11 arimwo abanyeshuri hafi 14,551. Muri bo rishoboye gufasha mu gutanga ibikoresho ku banyeshuri bashika 3,761. Gusa abatwara inda z'ishushu baheruka guheba amashuri nta bufasha baronka hamwe n'abana babo. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, Kubwijwi rya Amerika.